Umwaka wa 2015 uyu munsi turawusoje usigiye cy'abanyafrika mu rwego rwa demokarasi. Umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza arabitunyuriramo muri make uko bimwe mu bihugu byahaye abaturage babyo uburenganzira bahabwa na demokarasi n'uko ibindi byabo bavukije.
Umwaka w'ibihumbi 2015 waranzwe n'ibibi n'ibyiza mu bijyanye na demokarasi muri Afurika. Uyu mwaka wibonekejemo amatora ateguye neza hamwe hamwe ahandi haba gushaka guhirika ubutegetsi, ihindurwa ry'amabwirizwa nshingiro hamwe no kubisikanya ku butegetsi mu nzira y'amahoro atamarasa banje guseseka. Mu kwezi kwa kane, igihugu cya Nigeria cyabonye inzego zishingiye kuri demokarasi, aho General Muhammadu Buhari, umugabo w'imyaka 72, yigeze gutwaza umukazo icyo gihugu ku ntwaro za gisirikare, yatsinda mu matora President Goodluck Jonathan. Ayo matora ashize akaburungu ku myaka 16 y'intwaro y'umugambwe umwe muri icyo gihugu cya mbere gifite abantu benshi ku mugabane wa Afrika. Muri Tanzania, Perezida Jakaya Kikwete yemeye kuva ku butegetsi inyuma y'ibiringo bibiri yararekuriwe n'ibwirizwa nshingiro. John Magufuli yatowe mu mahoro n'umutekano mu kwezi kw'icumi inyuma y'imyamamazi ihambaye. Uwo mugabo yahoze ari umushikiranganji w'ibikorwa bya leta, yerekanye ubwitange bwiwe mu gukuraho ibintu bidakenewe n'ubugabanya ubukene. Ibibonekera mu mafaranga yahagaritse yo gutegura ibirori by'umunsi w'ukwikukira kwa Tanzania hamwe n'ukwanka umunsi mukuru yategerezwa gutegurirwa ahejeje gutsinda. Benji Ndolo, umuyobozi akaba ari nawe yashinze ishyirahamwe National Empowerment One, yizera kwiki ari ikimenyetso ciza ku karere.
The new president Magufuli has just started on a wonderful, wonderful note.
Agira ati, Perezida mushasha Magufuli yatanguriye kubitangaza. Yuzuye inkomezi, yuzuye umwizero, yuzuye ibikorwa, acisha bugufi, ntiyihayagiza. Rero iki ni ikintu kiremesha umutima, na cyane cyane ku bihugu nka Kenya bibana nk'izuru n'umunwa, ndetse no ku karere kose. Ndoro yongera kati, Ubuganda buroye kuja mu matora mu kiringo hafi cy'ukwezi n'igice. Burkina Faso yabaye mugeragezwa gihirikwa ry'ubutegetsi muri Nyakanga ica yitegurira gutora indongozi nshasha inyuma y'imyaka 27. Hoshmak Christian Kabore yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku rutonde rw'abakandida 14 bahiganirwa ico kibanza. Ayo matora yarangije ikiringo mfata kibanza inyuma y'imyiyerekano y'abanyagihugu y'utavanako yomoye ku butegetsi Blaise Compaoré muri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2014. Farinamani Rodrigue Kone, umunya Cote d'Ivoire, yizidi mibano agira ati,
je dirais ce que nous pouvons voir et les enseignements que nous pourrons tirer.
Novuga ko mu byo dushobora kubona n'icigwa twokuramwo mu vya demokarasi ari urukurikirane rw'ukwiganzura rukorwa n'abantu bazi icarico uruhara rwabo. Abo bantu nabo baba mu kibano, murabizi burya akanovera k'umunyepolitike kavana n'ica sabwa. Ibi bisigaye byibonekeza rwose. Ariko muri uyu mwaka si byiza gusa, haribonekeje n'ibibi. Uburundi bwaguye mu ndyane mu kwezi kwa kane, aho Perezida Nkurunziza yashyira mu ngiro umugambi wo kwitoza ku nshuro ya gatatu abatari bake bavuze ko uhushanya n'ibwirizwa nshingiro. Inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryageragejwe muri Rusama, abagira imyiyerekano bakihereza amabarabara, igipolisi kikabandamo amasoro, Nkurunziza yasubiye gutorwa muri mukakaro naho hari ababinenze. Abantu baba 200,000 barahunze igihugu. Muri Sudani y'Epfo, abantu 200,000 barishwe, abarenga 2,000,000 bateshwe izabo kuva hadutse intambara haraciye imyaka 2. Abashigikiye Perezida Salva Kiir n'abari ku ruhande rw'umukuru w'abarobere Riek Machar bagumye bagirizanya guhonyanga amasezerano y'amahoro. Ayo masezerano y'amahoro yasaba ko bahagiyeho inzego mfata kibanza gushika mu kwezi kwa munyonyo, ariko ntivyashizwe mu ngiro. Iyi leta y'infata kibanza yitezwe muri nzero hagati umwaka w'ibihumbi 2016. Imyiyerekano yahindutse ubugizi bwa nabi muri Congo Brazzaville, aho muri gitugutu Perezida Denis Sassou Nguesso yatuma amatora ya kamarampaka ngo hahindurwe ingingo z'ibwirizwa nshingiro zibuze umukuru w'igihugu kurenza ibiringo bibiri n'ufite imyaka irenga 70 kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Yatsinze amatora ku majwi 92%, ariko indorerezi mvamakungu zayibonyemo amahinyu menshi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho Perezida Joseph Kabila yagirizwa gusubiza inyuma ikiringo cy'amatora yaratekanijwe muri munyonyo umwaka w'2016 no gushaka guhindura ibiringo by'umukuru w'igihugu. Urwanda rwatoye kubice 98 n'uduce 4% mu matora ya kamarampaka kwibwirizwa nshingiro kugira ngo President Paul Kagame yemererwe kwitoza ku nshuro ya gatatu mu mwaka w'2017. Ivyo bigashobora kumuha uburenganzira bw'izindi manda zibiri. Uko biri kose, Eric Manga, umushakashatsi muri kaminuza y'i Nairobi, yibaza ko Afrika yarikwiye kubaka inzego zibushitse aho kureka abakuru b'ibihugu ngo bizigitire ku butegetsi imyaka irenga 10 mu gihe kimwe.
It is high time Africa should forget about this issue of laying their destiny.
Agira ati, igihe kirashitse aho abanyafrika bategerezwa kuvavanura n'ingendo yo gushira kazoza kabo mu maboko y'abantu bamwe gusa. Murazi ko tuzokwama turonka indongozi mbi na nziza, ariko murazi kandi kwiyo dufise inzego zidahobahoba ico gihe tuzoba turi mu kibanza cyo gufata inzira ibereye. Umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni byitezwe kwasubira gutorwa muri ruhuma umwaka uza, akazoca kwiza imyaka 30 ku butegetsi. Umwaka w'2016 n'undi mwaka urimo ibigeragezo kuri demokarasi yo muri Afrika, aho hitezwe amatora nyezina n'ihindurwa ry'amabwirizwa nshingiro n'imiburi y'iburi mu bihugu 9 harimo Uganda, Zambia na Ghana. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.